SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutereshaja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukana bumenya arigo sbs.com/au/radio-app.
Nchuti bakunzi mwebwe mwese rero muri kumwe natwe nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu by'uno munsi ku mazina nkaba nitwa Jean Paul Amede murakoze kuba mwahisemo SBS mu Kirundi ikaze.
Welcome to SBS in Kirundi.
Mu mwaka w'ibihumbi 2015 Monique Bock yatowe indwara ya kanseri izwi nka anaplastic large cell lymphoma n'umfunyapfunyo izwi nka ALCL. Iyo nayo ikaba itamenyerewe cyane. Byaramutunguye cyane inyuma yo kumva yuko iyo ndwara yazananye ku mabere bari baramushiriyemo haheze imyaka irenga 10. Reka twumvirize Bock.
Who would ever have thought that implants?
Ninde yo kwibajije yuko ayo mabere baduteragiramo ashobora kuba intandaro y'indwara ya kanseri. Icyo nshatse kuvuga ni gute wo kwishirishamo ikintu uzi yuko kizokuzanira kanseri. Uwo muvyeyi w'abana batatu yarashoboye kubagwa ngo bakuremo imigera itera kanseri co kimwe n'iryo bere bamushizemo. Hamwe n'ivyo mwomenya yuko hariho abamaze kwemezwa barenga ijana bafise iyo kanseri yitwa anaplastic large cell lymphoma mu ncamake izwi nka ALCL muri Australia, harimo n'abagera kuri 4 bamaze guhitanwa n'iyo ndwara. Ivyo bikaba vyabaye imbarutso aho ikigo Therapeutic Goods Administration gufata ingamba zidasanzwe. Muri izo ngamba hakaba harimo guhagarika igurishwa ry'ubwoko 8 bw'ayo mabere batera mu bakenyezi mu kiringo kitarenze amezi 6. Muri ubwo bwoko hakaba harimo 3 bukogwa na Nagor, 2 bukogwa na Aerosilicon, hamwe n'ubundi 2 bukogwa na Polytech, hamwe n'ubundi bwa Sebin. John Skerritt asanzwe ayobora ishirahamwe TGA risuzuma ibidandazwa yavuze yuko hagiye gushigwaho umukazo udasanzwe mu gusuzuma no kumenyesha abasanzwe basuzuma iyo ndwara ya kanseri izwi nka ALCL mu mfunyafunyo. Reka twumvirize Skerritt.
For all the other implants on the market,
hama kuvyerekeye ayandi mabere yose bateragira yo bari ku isoko, turasaba yuko boze baramenyesha ico cose giteye amakenga co kimwe no kumenyesha ubwo nyene mu mwanya bobona iyo kanseri izwi nka ALCL mu ncamake. Dr. Navin Somia, umurongozi wa the Australian Society of Aesthetic Plastic Surgeons, yavuze abadogiteri bakiranye urweze iyo ngingo. Reka twumvirize Somia.
We support this decision because
iki yongingo kuko yafashwe hisunzwe umugwayi. Ibihugu nka Canada, Ubufaransa hamwe na Peiba ni bihugu bimaze guhagarika canke kwankira igurishwa ritandukanye ryayo mabere basanzwe bateragira mu bakenyezi. Hano muri Australia iyo ngingo izogira ingaruka ku bice 13 kwijana vy'abasanzwe bazana ivyuma ku masoko bifasha gukuramwo ayo mabere. Hirya y'iyo sekeza ku mabere bateragira mu bakenyezi, ishirahamwe TGA yavuze riti iyo kanseri ishika gake, rero nta mpamvu y'abakenyezi gukuramwo ayo mabere mu mwanya atabimenyetso bigaragara yuko bogira iyo ndwara ya kanseri. Ariko Kirsten Pilati ari muri Breast Cancer Network Australia yahamagariye abakenyezi kuraba ico cose kimeze nk'ikimenyetso kigabisha umuzo w'iyo ndwara. Reka twumvirize Pilati uko yabisiguye.
The very important message is if you see any change, any lumps,
ubutumwa nyamukuru n'ukuraba igihe cyose ubona ikintu kidasanzwe, akavyimba, ugutukura cyane ku mubiri, two gusaba yuko wogenda kubonana na muganga hama ukamwugurukira mu kiyago mugiraniye. Nubwo biruko mwomenya yuko ayo mabere batera mu bakenyezi azoguma mu bubati bwo mu bitaro mu kiringo kingana amezi ane imbere yuko ahagarikwa gukoreshwa mu kwezi kuza. Mu mwanya amashyirahamwe yo kwerekana yuko atakibazo ateye ngo arashobora gusubizwaho. Murakoze, nitwa Jean Paul Amede, kuri mwese mwari kumwe natwe yari SBS mu Kirundi.
Woba wifuza kumviriza ayandi makuru nkaya, umviriza ubicishije kuri Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, canke ahariho hose urongera amakuru yacu.